VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikaze mu biganiro byacu.
Aho hantu babandanye baraba uko atabandi bantu baba hari cyangwa ibindi binogo byaba bihari, kuko amagufa yatawe mu kinogo kimwe mugabo hari abemeza yuko baba hariho n'ibindi binogo aho hantu nyine.
Uwo ni Jean Marie Nyakaregwa, umuyobozi w'intara ya Mwaro, avuga kumva rusange yabonetse mu ntara ayoboye. Iyi nkuru n'izindi zirimo ibibazo by'urubyiruko mu nkambi ya Rusenda aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turayigarukaho mu kanya gato. Nyuma yuko hagaragaye amagufwa y'abantu bahambwe mu mva rusange ahitwa Zone Makamba muri komine Rusaka aho ni mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi, umurwujejwe kuvugana kuri no kurekurana mu Burundi Sever wazindukiye ahabonetse ayo magufwa kugira ngo ushobore gutangira amatohoza. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, buramatari w'intara ya Mwaro Jean Marie Nyakaregwa, yavuze ko abanyagihugu bo muri ako karere bemeza ko ayo magufwa yatowe arayabapfuye mu 1972.
Ariho rero abantu bavuga yuko bari bazi ko icyo kibanza kiba cyarahambyemo abantu batari bake baba barapfuye mu 1972. Abo rero bakaba barabakiriye abanyeshuri bakiri bato, bakavuga yuko iyo bintu babibona kandi ko byanogonorwa yuko aho hantu baba harahambwe abantu. Hari n'ingingo zafashwe kugira ngo aho hantu babandanye baraba uko atabandi bantu baba hari cyangwa ibindi binogo byaba bihari. Amagufa yatawe mu kinogo kimwe mugabo hari abemeza yuko baba hariho n'ibindi binogo aho hantu nyine.
Abo batanze iyo nkuru ko ari amagufa y'abantu baba barahahambwe muri 1972 baragereranya bakavuga nka bangahe canke?
Baragereranya mugabo baravuga ko ari benshi, ntibazi gitigiri neza na neza kuko baravuga yuko gobo abavuga ku mitumba itari mike yegereye iyo zone Rusaka mbwa icyo gihe yari komine Makamba.
Hari gituma baje kubivuga baratevye kuva 1972 gushika mu 2017?
Urana iyo umuntu avuze ukuri kenshi hari aho usanga bitanu warahira nawe no kubera umutekano wiwe kugira byahuriranye n'uko nyine ayo magufa agiye hejuru ariko barataba ikibanza bazokubakomwo iryo shuri. Nayo ubundi ho ahantu hasanzwe hateye icyayi ntibyari byoroshe kugira ngo bashobore kuvuga ati harya ahantu ndafise ibyemezo yuko hariho ibinogo bihambwe n'abantu batari bake.
Muravuze ko ari n'ahantu hari hasanzwe hariko harubakwa ishure, ico gikorwa c'iryo shure ryariko rirubakwa ni igikorwa kigiye kubandanya canke muzocamo ba murabangiriye gatonya?
Turabangiriye gatoyi kuko turakeneye kumenya abo bantu bahambwe nyine bangana kuko yinjire ko hariho n'ibindi binogo bitaramenyekana biri ngamu cyo kubanzanya kuko ikibanza kiri iruhande yahora yo komine Makamba.
Hari ibindi mu binogo muba mwashoboye kubona kuri uno munsi?
Uvuga kuri uno munsi n'icyo kinogo gusa nacyo ni twafashe ingingo yuko twaba turahafutse kugira amagufa ntabwo mari hejuru mu kurindira yuko amatohoza atangura kandi kugira ngo uburyo buboneke abo bantu bizoshobore kubashingurana iteka ribakwiye.
Hari ico umugwi ujeje kuvugana ukuri no kurekuriranira ku vyabaye mu gihugu c'u Burundi wavuze kubigiye gukorwa vuba bwango kugira ngo ukuri kuja habona kuko murumva ko ari n'amagufa y'ibihe bitandukanye, hari n'abandi bemeza ko hariho na uretse ayo 1972 hari hayo mu 1993. Hari ico bagiye gukoraho mu mugwi bababwiye mu mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira ku vyabaye kugira ngo uko kuri kuje hamwe?
Yego, nicyo gituma uno munsi bahishikiye kandi turabashimira gusa kuko bihose kuza bashikeho baranavuga n'ijambo ry'ihumure ko abantu baguma batekanye ko tugiye gukorana ko bagiye gukorana n'intwaro kugira ngo icyo gikorwa cyo gushingura abo bantu n'iteka kizokorwe vuba
Nyakubahwa buramatari w'intara ya Mwaro Jean-Marie Nyakaregwa turabashimiye cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika no ku muco muduhaye.
Barakoze cyane. Tukiri kuri iyo nkuru nanone ishyirahamwe MPC yigira ubuntu rigizwe n'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu Burundi mu myaka yashize rirasaba ko ibikorwa byo kubaka ishuri ry'imyuga muri zone Makamba ya komine Rusaka intara ya Mwaro byahagarara. Ni nyuma yuko nyine habonetse imva rusange ihambwemo abantu bagira kuri batanu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Inyuma yaho hatorewe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ikinogo cahambwemwo abantu batanu ku mutumba Gasenyi hafi ibiro vya zone Makamba ishirahamwe MPC igira ubuntu ihurikiyemwo abacitse ku icumu mu magume yashikiye u Burundi mu myaka iheze rimenyesha ko ico kinogo cari kizwi. Aloyizi batungwa nayo arongoye MPC aravyemeza anatanga n'ibindi binogo bikuru bikuru iryo shirahamwe rimaze gutohoza.
Icyo kinogo ni kinogo kizwi kuva kera kiri mu binogo bikuru bikuru biri hano mu Burundi uravye icyo kiri Makamba ukaraba ikiri kuri Ruvyironza hariya ujya buka Karusi ikiri hari igitega ugira ushikire muri komine Giheta ibiri hariya kuri Siguvyaye n'ahandi hariya Ingoji ni binogo bikuru bikubizwi ahatawe abantu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri na mirongo irindwi na gatatu. Twari dusanzwe rero tukizi ko ari kimwe mu binogo binini binini kimwe abantu benshi sinzi bataweho bahije kuganda gukora.
Icyo warongoye MPC igira ubuntu asaba ni uko umurwi w'igihugu Severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi ufadikanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu wokora ibishoboka kugira ico kinogo n'ibindi bivugwa mu gihugu bikingigwe.
Baje inama n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bagirisha inama abantu bose batowe guhera ku mitumba ku mazone mu makomine ababuramatari babagirisha inama kugira ngo batangure bo nyene mu buhinga bwabo nta bwinshi bafise barabe ivyo binogo aho biri. Muti kubera iki abantu baba ku mitumba barazi ibinogo aho biri, abantu baba mu mazone barazi ibinogo aho biri, nta buhinga burimwo. Hanyuma babereke gusa ko bohashyira ikintu kugira ngo ivyo binogo ntibandanye bisambugwa.
Aloyizi batungwa nayo aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe MPC igira ubuntu asaba bimwe mu vyokorwa harimo guhagarika ibikorwa byo kubaka ishure ry'imyuga ahatowe ico kinogo hafi y'ibiro vya zone Makamba.
Icya mbere ni uko baca bafuririraho nyene bakareka ntibasore kuhubaka bagakingira icyo kinogo. Ikindi nacyo gishoboka ni uguhamagara abantu babizobereyemo hano mu Burundi. Turafise ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umusaraba utukura Croix Rouge International baze kuko bafise ububasha bwo gukurayo ayo magufa neza mu buhinga butomoye bakayabika ahantu gushikaho bazoyakoresha ibikenewe kugira ngo kuri kuboneke canke naho bagahamburura aho hantu bakabahambana iteka. Muri icyo gihe mugabo iyo ukiri ujya kuyahambana iteka hariho byinshi ubwiye kunyegeza kuko ufashe ajya amagufa urashobora kumenya abantu batahweyo ukaraba n'uburyo bishwe ukamenya n'imiryango yabo kugira ngo nayo ishobore kubahambana iteka ikore na ya migigwa yose itekanijwe yo kugandara no kuganduka.
Ahatandukanye mu ntara ya Mwaro havugwa ibinogo byatahwemo abantu mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze nkuko byemezwa n'abanyagihugu bahegereye n'iryo shyirahamwe MPC. Muri aho harimwo igatwaro ku mutumba wa Gasenyi muri komine Rusaka ahahambwa abantu barenga cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, Igitara muri komine Rusaka n'ibindi binogo bivugwa ku mutumba Gatare muri komine Gisozi ni hafi ya komisariya y'igipolisi. Bitegekanijwe ko ukuri kuri ivyo binogo vyahambwemwo ikivunga abishwe mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze kuzoba kwagiye ahabona hatarenze kuri uyu wa kane. Indongozi z'umugwi Severe ziherekejwe n'abarongoye amashirahamwe ahurikiyemwo abacitse ku icumu azatanguye kugenzura ahavugwa ivyo binogo rusangi kuva ku muhinga mu wuno wa gatatu nk'uko tubibwirwa n'uburongoye ishirahamwe MPC igira ubuntu i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayoboye amadini barahamagarira urwaruka rwahungiye muri iyo nkambi kuvavanura n'ingeso mbi zishobora kubajyana mu busambanyi n'ibiyayura mutwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ayo matorero akorera mu nkambi yo mu Rusenda akaba yarafunguye amashuri y'icumweru Sunday School mu rwego rwo kumenyereza abana n'abangavu inzira bakwiye kuzajya banyuramo ijanye n'uburere bushingiye ku ijambo ry'Imana. Mwarimu mu itorero ry'abagenzi Ntegamaherezo Eliya avuga ko ubu buryo buzafasha urubyiruko kwitandukanya n'ingeso mbi.
Ubu twe turafise urubyiruko tuvuge rwishina cyane cyane hageze muri gitondo bajya abana ba Sunday School barafitira cyane. Ukuri twe turagerageza tukubigisha kabigisha ko gusambanya ari bubi, tukabigisha ko gutukana ari bibi, cyane cyane iyo muri aba bana bato bato turafise amiga yabo abakwiye tuvuge angana n'uko babangana, angana n'ibyumviro byabo uko bangana, tufatiye ku mico tuzi umwana akunda kugenderamwo iyo ari kumwe n'abandi bato bato ku ishuri n'ahandi kuvoma n'utundi dukorwa bakunda gukorana n'ababyeyi bimuhira. Urubyiruko rero turatangira tukabigisha, tukabigisha ukuntu bakwiye kwirinda, tukabigisha ko ingeso mbi z'ubusambanyi ari mbi cyane na cyane cyane ko zizana kaga ko kuzana indwara zijya indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka gutyo.
Uyu mugabo akomeza avuga yuko amatorero yo mu nkambi yo mu Rusenda yuzuzanya na gahunda za programu y'igihugu ishinzwe impunzi CNR, harimo gusaba abagabo n'abagore kwirinda ubuharike.
Usanze twebwe aha mu nkambi turababwira kureka cyane cyane ibintu by'amanyanga. Hariho umuntu usanga yataye umugore hariya akashaka gukorera ubukwe ino. No muri CNR naho nyine barabibigisha bakabibabwira yuko umuntu atatanze igice cy'Imana burya ntibamwakira. Kesa kwa yeje jububeshe abantu batabagore na cyane cyane turabiyamiriza mwishingira wacu twegwe kane tukunda ntikuntugunda kubemerera yuko mbere babara bakirisu basanzwe nta n'igikwa tumuha tuzi yuko yataye umugore cyangwa tuzi ko afise umugore abagore babiri cyangwa andi manyanga asanzwe.
Nzoyiramya Samuel numwe mu rubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda usobanura ko itorero ry'abagenzi ryamwigishije kugira imibanire myiza na bagenzi be ndetse no gufasha abatishoboye binyuze mu mirimo y'amaboko akora.
Bwe ikintu dukora mu gushingira kw'abagenzi turose agapatane tudagakora kugira turondere nk'ivyuma ivyuma biraturuhisha gose urabona nk'iyo bwacu kugira turonke urufaranga radufashe nk'umuntu yoba agowe urabona nk'umuntu nkatwebwe ngaho hari abantu usanga bagowe usanga baguba baronka amafaranga nk'irya bo ugasanga barayiriye kera bamara kwirya rero ugasanga rero mu nzu ko yasumye twamuheranye hagira igihe agwaye cyangwa agiye kwibarukwa kwa muganga akabura twogirane two kujya yongera ugasha tugirane tugasha guca tumufura tusaidiana umwe wese arose nk'akagozi k'umuceri cyangwa rose nk'akagozi k'agafu reka k'umuntu wese agahambije ko niyo rero nkana ni noti y'ijana muga kamushikako karabaye uko uwo musirica
maze gufasha bangana
turamaze gufasha ari nk'abantu maneke bari nk'abantu nka 200.
Mu byo abanyamadini bo mu ngambi bishimira nuko urubyiruko ruba mu itorero rugenda rukurikiza inama ruhabwa ahanini zishingiye ku muco w'indero y'Ikirundi. Ibi bikaba byemezwa na Ninderera Eliya uhagarariye kimwe mu byumba z'amasengesho byo mu ngambi yo mu Rusenda.
Uburere bw'abana tubihaniza kutagendana n'imisore cyangwa se kurata umwanya ngo agiye guhagarara cyane ku mabarabara. Abana bato tubigisha kuba hafi y'ababyeyi kandi kugendera indero rurundi indero ndundi apana indero y'impunzi indero rundi kandi barundi vraiment turabishimira navyo tuvuga tuti ni Imana bidufasha bonagari twebwe ababyumva barabyumva ariho bafite mwemwe yakira ningoga n'abandi bafite ama Yesu pri cyo kunda kugwana ko kurekura akumbumega yabahombye ariko kabura nyine ko afite ubwoba mwamara bukuvara akavuga ati byukuri mwakoze umvuza kuvuga ati murakoze umva neza ko hari cyo yumvise kana wihita ushima imana
mu ngambi yo mu rusenda hakaba habarizwa madini arenga 10 aho aya madini agenda agira uruhare runini mu gukemura amakimbirane hagati y'abantu kwigisha uburere abana n'urubyiruko gufasha abatishoboye ndetse no gusengera abagwayi Badasinga bubujwe ijya Amerika mu rusenda
Amakuru makimina mbeguri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Nani kondo umviriza ntorere kazoza
Umviriza ntorere kazoza
Yee, erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
itegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro ntorere kazoza ikiyago cha politique cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya America Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusoze ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro ntorere kazoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye
umunyagihugu wo ku Musaga namubwira ni uko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazabuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa
twaragarutse kuvyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politique hano mu gihugu cy'u Burundi honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana aravuga icokogwa kugira ngo intamanyizi buze abakenyezi kugira uruhara rwa politique ruboneka zihave
uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yo tangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje byukuri hasana uko hagetse
ikindi twayaze na kamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume Burundi buhitiyemo arabize batungwa nayo arongo yishiramwe amepesi igira ubundu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene ko bakumeze
ukwibuka kunywanisha nukuwe kwibuka kunywanisha nukwibuka abantu twabuze sukwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu 2011 yari Bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka abishwe cyo rero uko nukwibuka kubi kuko Burundi ko wibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora rero tuvuga tuti twibuka abo twabuze nitwibuka babishe hanyuma duha agateka abo bantu
ikindi twagarutse ko n'amatati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho y'abateshejwe ibyabo n'ibihe by'intambara Burundi bwagiye bucamwo Atanazi Masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya ico gikorwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu kwebwe hari ikintu cyo twashimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho
muri uno mwaka w'2016 barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri. Honorable Tassiano Sibomana avugira iprona yihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha.
Cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo nibyo biganiriro bibandanye atabantu ariko barapfata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu ariko baraboretswa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure canke abakora mu iperereza. Icya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye inzigorane turimo icyo naco sikindi niho nyango y'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bibyara kiringo cha gatatu cha Peter Nkurunziza. Aho rero cyatuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene aya masezerano y'Arusha araho nyine ko imigambi yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma eka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha. Aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira nti bayakorakore twakora iki kuba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha bibatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugena tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyohogwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho ukuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro cy'ayo masezerano. Uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bama biyita mu ziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu n'iy'ubumwe bwa Afurika iyo muri aka karere yase n'ibihugu byarutura kunda gufasha u Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ivyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byo bikenewe ko hoje mu barundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko uwo mugubo ubwo n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorana byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywe kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano je ugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Ntorere Kazoza ningene ingingo 23 y'igisata kigeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi 228 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko. Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamye ari urwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iyo nyabwoko iyo nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabi iyo nyabwoko rya politike bijya n'ibintu bitaba bifashe aro icyo ni kinyoma cya mbere. Icya kabiri bakavuga icyo cya mbere sinabwaga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishirahamwe y'ibihugu bya Afrika Union Africaine nawo nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare kirimo abantu 5,000 maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buko yuko ni gihe haza abakuru bihugu batari bake kwirabiri ntuze uko Burundi bwifashe basanze ari binyoma gusa
Honorable Fenias Nigaba nawagira ati reka ndaguhutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku yonyabwoko
tumijambo
ndakwa karo muri Frodebu Krista Beninya ari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa irakoze Krista Beninya yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu ntawe nzi
ah none se
uvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nuko bivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none babuzire irengero ryabo wagiriza nde none
kwaragarutse kubiganira bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano kubwa Honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibi biganiro n'abatemerewe kuvitaba
umuntu yitwa mu Burundi wese
n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamwe
yego kubera iki batobamwe gusa turatandukanye ibintu tuge muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntware ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanya cyangwa agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko ngo umuntu atoba ngo kuko nahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko babutumirwa mu byo bintu
nkabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibwo kwegera na hari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri sahanya Frodebu Honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu sukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko cyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza numva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri Frode washamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
magana tudashamiranye
politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko urundi cyo gituma rero bati ibyo tudahuriza zako twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha Professor Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
icambere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
icakabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanyapolitike bariho bi kandi cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nivyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka wa 2017 mfata kana nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro ndorere kazoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Krisi Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye abipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi ry'Amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi ry'Amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kiremesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi naho utaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
barakoze bagenzi bacu bo muri Studio Ijambo aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nange Ed Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika